inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza amahoro y'Imana be muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kubashikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu biganiro bibiri biheruka twarabonye ingene ivuka rya Yesu ryabaye igitangaza kandi akabafise kameremere yisangije. Twarabonye ko atanumwe avuka nkawe kubera atase w'umubiri yige zagira akavuka ku nkumitigeze umugabo isamyinda kubgamwe muyera w'Imana kuri kameremere kiwe nako Yesu yari igitangaza kuko Yesu ntacaha cyari kuri we kubera yari umukiza yarungitswe mwisi kugira atwikorerere igihano cy'ivyaha kituriko. Uyu munsi rero turaza kubandanya mu butumwa bwiza twumve ingene umuhanuzi Yohana umubatizi Yahya mu rurimi rw'icyarabu yashingiye intahe Yesu usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere ibyanditswe byeranda biravuga biti uhereye ku murongo waho wa 19 uko niko gushinga intahe kwa Yohana aha Abayuda bamutuma kwa baherezi n'abarewi bavuye Yerusalemu ngo bamubaze baturinde nawe aravyatura ntiyahisha ukuri aravyatura ati sijewe Kristo baramubaza bati none urinde ngo tujye kwishyura abadutumye kuri wewe wivuga gute ati ndijwe ryusemerera mu bugaragwa ati nimugorore inzira y'Uhoraho nkuko wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze. Yohana arabishura ati jeho mbatiza mu mazi hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi niwe azi nyuma yanje kandi jewe nibimbereye gufundurura akagozi k'inkweto yiwe. Ivyo byabereye Ibetania hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiriza. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe aravuga ati nguyu umwe agazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Uyo niwe navuze ni nyuma yanje hazoza umuntu yaruwe imbere kuri jewe kuko yariho ntarabaho. Twarasomye ingene abavugishwa b'Imana bise Mesiya amazina atandukanye aha twovuga nk'umucunguzi, umukiza, Uhoraho, umwami, jambo w'Imana, eka mbere n'umwana w'Imana. Aha naho turabonye ko yitwa umwagazi w'intama w'Imana. Iki ni kintu gikomeye gikeneye umucyo mwinshi. Kubera iki Yohana yita Yesu umwagazi w'intama? Mbega koko Yesu yari umwagazi? Oya namba, Yesu ntabwo yari umwagazi. Kubera iki Yohana yabonye Yesu agaca abwira abigishwa ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi? Kugira dutahure neza icyo umutwa w'iki kiganiro umwagazi w'intama w'Imana usigura, twokwibuka ka icy'Imana yavuze inyuma yaho Adamu na Eva bacumuriye. Imana yavuze ko ingero y'icyaha ari urupfu n'umuriro udahera kandi ko amaraso atagira agasembwa adasesetse ataguharigwa ibyaha kubaho. Twaranasomye ingene Abeli umuhungu wa kabiri wa Adamu na Eva yize Imana akicumwagazi w'intama maze akawishikanira Imana ku gicaniro kugira aharigwe ibyaha byiwe, maze Imana imaze kubona amaraso so yuwo mwagazi w'intama ica iramuharira iraheza imuharura ko ukugororoka kubera ko umwagazi w'intama utagira agasembwa wishwe mu kibanza ciwe. Ariko rero naho biruko Imana yaravuze yuko amaraso y'umwagazi w'intama atari kwemegwa nk'ikimazi gikuraho ivyaha kubera ko agaciro k'umuntu nak'igikoko bitangana. Umwagazi cyari gitutu n'ishusho y'umucunguzi yera yaragiye kuza mwisi kugira sese amaraso yiwe kugira cungure abanyabyaha abakureko urubanza. Imyaka 700 imbere y'ivuka rya Yesu umuhanuzi Yesaya yaranditse avuga ingene Mesiya azocunaguzwa nk'umwagazi w'intama ujyanwa kwibagiro kugira ngo abikimazi gikuraho ibyaha byacu. Turabibona hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya ikigabane cya 53 ku murongo waho w'indwi. Umwanya wo hagati ya Abeli na Mesiya abi abize imana bose barubashye bongera baraja gutanga ibimazi by'intama Noa Aburahamu Mose Dawidi Salomo eka abandi bahanuzi benshi bize ijambo ry'Imana barashikanira imana ibimazi by'imyaga z'intama itagira gasembwa aha rero bose bari bacunze umunsi imana izorungikira ku kimazi cyanyuma uwo nawe akaba yari umucunguzi yera waragiye gutanga amaraso yiwe ngo abe ikimazi cyoza ibyaha nico gituma igihe umuhanuzi Yohana yabona Yesu aje kuri we yavuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi mbega Yohana yoba yarabwiye abigishwa biwe kuwo abahagaze imbere ari we Mesiya umwagazi ikimazi cyejejwe uw'Imana yarungitse akava mu ijuru uwo abavugishwa bose bavugishijwe ko Yesu ni kimazi cyejejwe yavuye mu ijuru yemera gupfa mu gishingo cy'uruvyaro rwa Adamu kugira Imana iduharire ibyaha byacu ibihe bidashira inyuma y'ibi ibyanditswe byeranda biravuga biti bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe yitegereza Yesu agenda agenda aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana abo bigishwa babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu Yesu akebutse abona bamukurikiye arababaza ati murondera iki baramubwira bati rabbi risobanurwa ngo mwigisha usembereye hehe arababwira ati nimutse muharabe nuko baragenda babona aho asembereye basibira ahari uno munsi hari nk'isaha 10 Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu uyo abanza kurondera mwene nyina Simoni aramubwira ati twabonye Mesiya risobanurwa ngo Kristo amujyana kuri Yesu Yesu aramwitegereza aramubwira aturi Simoni mwene Yohana uzokwitwa Kefa risobanurwa ngo Petero bukeye bwaho Yesu agomba ngo aje I Galilaya abona Filipo aramubarira ati nkurikira kandi Filipo uyo iwabo ni Betsaida igisagara ciwabo wa Andereya na Petero Filipo abona Natanaeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu Natanaeli aramubaza ati mbegi Nazareti hova iciza Filipo aramubwira ati nuzurabe nuko rero turabona abigishwa ba Yohana batanguye gukurikira Yesu kubera iki abo bigishwa bahebye Yohana bagahitamwo gukurikira Yesu batanguye gukurikira Yesu kubera bizeye ibyo Yohana yababwiye igihe yababwira ko Yesu ari Mesiya akongera akaba umwagazi w'intama w'Imana uw'abahanuzi bose bavugishijwe mu gihe umwigishwa umwe wa Yohana ariwe Andereya yamenya ko Yesu ariwe Mesiya yaciye yiruka guhamagara bene wabo Simoni Petero aramubwira ati twahuye na Mesiya maze uwundi mwigishwa azwi ku izina rya Filipo amenya uwo Yesu uwariwe bimutera akanyamuneza kenshi acabwira mugenzi we Natanaeli ati twahuye n'umwe Mose yandika mu byagezwe uwo abavugishwa bavuze ko ariwe Yesu w'i Nazareti nuko Andereya Petero Filipo na Natanaeli bose bahimbarwa cyane no kubona Yesu n'amaso yabo kubera hari haciye imyaka barindiriye umuzo w'uwo Mesiya nuko babigishwa bane ba Yohana batangura gukurikira Yesu baba abigishwa biwe ba mbere ibyanditswe byeranda biravuga biti mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ku kigabane cya 4 uhereye ku murongo waho wa 21 yigiye imbere yaho abona abavukana babiri Yakobo mwene Zebedayo na mwene nyina Yohana bari kumwe na se Zebedayo mu bwato bariko barasana insenga zabo arabahamagara arababwira ati nimunkurikire nzobagira abarobyi b'abantu baca bareka ubwato na se baramukurikira Yesu agenda agenda I Galilaya hose yigisha mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara n'ubumuga by'uburyo bwose mu bantu inkuru yiwe kwira Isirayeli hose bamuzanira abagwaye bose batewe n'indwara zitari zimwe n'ibibashesheje n'abinjiwemo n'abadayimoni n'abagwaye intandara n'ibimuga arabakiza kandi ishengero ryinshi ramukurikira bavuye I Galilaya ni Dekapoli ni Yerusalemu ni Yudaya hakujya ya Yorodani mu mwanya dusigaranye reka dusome kumwe ingene Yohana amaze kwamamaza Yesu ko ari we Mesiya abigishwa biyo baciye bamuvako maze bagakurikira umwami Yesu mbega Yohana ivyo vyoba byaramuhimbaye yoba yarahimbawe nuko abigishwa bamuvuye ko bagakurikira Yesu mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya gatatu hereye ku murongo wa 26 be haravuga ngo bati mwigisha uwo mwari kumwe hakujya Yorodani umwe washingira intahe erega nawe ariko arabatiza kandi bose baza kuriwe Yohana arabishyura ati ntacyo umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihawe kivuye mu ijuru ni mwebwe ubwanyu munshingira intahe yuko navuze nti si jewe Kristo ariko natumwe kumwitangira imbere uhawe umugeni niwe mukwe ariko umugenzi wuno mukwe amuhagaraye iruhande amwumva anezererwa cyane n'ijwi ry'umukwe nuko ako kanyamuneza kanje karashitse urya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto Yohana yaragaragaje umunezero wakabura rugero igihe abigishwa bamuvako bagakurikira Mesiya umunezero wa Yohana wari unengesereye kubera yari yarangije igikorwa ciwe neza yarahejeje gutegura inzira ya Mesiya Yohana rero nk'umuvugishwa w'Imana ukuri icyifuzo ciwe kwari ugushikana abantu kuri Mesiya gusa Yesu kuntu Yohana atandukanye n'abarongozi bamashengero bubu umurongozi w'ukuri arongowe na mwemu igihe cyose agutumbereza ku mwami Yesu kubera niwe wenyene ashobora kugutwara mu bwiza bw'Imana muri paradizo Yohana yari yaramenye yuko hariho abahanuzi benshi ariko ko umwe gusa ariwe mucunguzi ari nacyo gituma yaciye avuga ati uwizeye umwana afise ubugingo budashira ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo ariko uburake bw'Imana buguma kuri we aya majambo tuyabona hajya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu kigabane cya gatatu ku murongo waho wa 36 kubijyanye n'iby'urupfu rwa Yohana ibyanditswe byeranda biravuga biti ni hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ikigabane cya gatatu ku murongo wa 18 n'uwa 19 kandi abarira abantu ubutumwa bwiza abahanurisha ibindi byinshi maze ahishutse umwami Herode kuvya Herodia mukamwenese no kubindi bibi byose Herode yakoze nico gituma Herode yatanze itegeko ryo guhagarika Yohana kubohwa no guteregwa mwibohero igihe gishitse Herode aca umutwe Yohana kugira ashimisha umugore wiwe uravye hariya mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Mariko mu kigabane cyaho cya gatandatu ku murongo wa 17 usimbu gacisoma ku murongo wa 27 nuko Yohana yinjira ubwiza bw'Imana ajya mu ijuru ibyanditswe byeranda biratubwira yuko Yohana yari umuhanuzi akomeye cyane mbere anasumba abandi bahanuzi bose babayeho imbere yiwe mbega niki cyatumye akomera gusumba abandi inyishu niyi abandi bahanuzi bose baravuga bati Mesiya agiye kuza azoza azoza ariko Yohana we yavuga ati Mesiya ari hagati yacu izina ryiwe ni Yesu umva umwagazi w'intama w'Imana uzokwicwa kugira ukize ibyaha bisi mumukurikire nuko Yohana arangiza igikorwa cyo gucira inzira Mesiya mukunzi turagushimiye cyane kuba waduteze amatwi mu kiganiro gikurikira tuzobandanya mu butumwa bwiza turabe igituma Yesu yitwa umuhanuzi akomeye Imana iguhezagira iguhe guhishurirwa cyane amajambo twize uyu munsi nta gisumba ibyo Yohana yavuze kubijyanye na Yesu ariwe Mesiya aho yavuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya mbere ku karongo ka 29
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyunganira twandikire ugasanduku kamakete 140 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202-204-256-57 iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-167 canke 39-104-169-619 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe irwa lishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.